Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 4 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Radio yanyu ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Turi no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu. Naho mugiye murasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Turatangirira ku makuru yo mu biyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, umushinga mushya w'igitabo gihana ibyaha uteganya ko abazajya bahamwa n'ibyaha byoroheje bazajya bakora imirimo nsimbura gifungo aho kujya muri gereza bagafungwa nk'uko bimeze kugeza ubu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giherutse kugezwa mu nteko ishinga amategeko, giteganya ko ibihano byemewe gutangwa mu Rwanda ku bakoze ibyaha ari bitatu, harimo igihano cyo gufungwa, gutanga amande ndetse no kuba wakora imirimo y'inyungu rusange. Mu gitabo cy'amategeko ahana cyari gisanzwe gikoreshwa cyahanishaga ibihano bibiri gusa, gufungwa no gutanga amande. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana avuga ko ibi bizagabanya ibyo Leta yatangaga ku mfungwa nyinshi.
Umuntu yakunyuza iruhande agutera amazi mu muhanda, iyi imvura yaguye agakubita ipine mu kiziba, warimbye wigiriye mu bukwe ibyondo bikakuzuraho, ipine kode dufite yateganya ko uwo muntu bamufunga. Urwo ni urugero rw'ibyaha bitoya nari mvuze rwatumaga twuzuza amagereza, kandi kugira ngo tube dufite abantu benshi mu magereza nabyo ni coste kuri Leta, nabyo ubwabyo bifite icyo bikuta Leta. Antereme d'argent ni imisoro y'abaturage ibigendera ku bantu bafunzwe atari ngombwa. Hanyuma nanone hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto, none hakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye.
Nubwo batekereje iki gihano bifuza ko cyahabwa abakoze ibyaha bito, hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basanga guha abantu bakoze ibyaha bito iki gihano bidatandukanye cyane no kwimakaza umuco wo kudahana.
Ikindi kibazo nibazaga ni ukuvuga ngo hari ibihano byari biremereye ku byaha, uyu munsi bikaba byorohejwe. Yaduhaye urugero ati buriya uri mu muhanda ugatera umugenzi ugendera amazi, icyo ni kikiri icyaha. Kandi nyamara njye nibaza ko icyaha uko cyaba kingana kose bitewe n'uwagikorewe, kuri we kiba ari icyaha, cyaba kinini cyaba gitoya kuri we kiba ari icyaha. Ndibaza ntese noneho nitugeraho tuvuga ngo iki kiraremereye kirahanwa, iki kiroroheje ntigihanwa, ubwo burenganzira no kurengera uburenganzira bwa muntu bizaba bishingiye hehe?
Imiryango itegamiye kuri Leta yari isanzwe yarifuje ko abantu bakoze ibyaha bito badakwiye gufungwa, ahubwo bakwiye kujya bakora indi mirimo ifitiye igihugu akamaro. Kuri iyi miryango basanga igihe kigeze ngo batangire bakangurira abo bireba kujya bibutsa ababuranyi ko no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro ari igihano umuburanyi yasaba.
Twatangiye kubaganirizaho kujya tubibutsa ko mu gihe aburana urubanza yumva ruri muri kategori y'uko yahabwa ikindi gihano kitari igifungo, yajya nabisaba akanabyibutsa umucamanza ko amategeko abimwemerera, kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rukiko aburana ariko atazi ko n'ibyo ngibyo bihari. Twagerageje aho njye nashoboye kugera ni muri gereza ya Muhanga, kandi byagenze neza, byakiriwe neza n'abafungwa ubwabo baravuze bati ibyinshi ntitwari tubizi, ariko ubu noneho tugiye kujya tubihagurukira. N'ufite umwavoka ajya amwibutsa mu gihe bategura urubanza amubaze nimba izo nzira zitashoboka.
Usiga igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange kiyongereye mu bihano bisanzwe bitangwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gishya, hagaragaramo ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko cyavanywemo hakagumamo gusa igihano cy'igifungo cya burundu gusa. Minisitiri Evode asobanura impamvu igihano kitakirimo.
Hari ikintu cyitwaga ngo ni igihano cya burundu y'umwihariko, muri make kidafite icyo kivuga. Ibyo bintu nta nubwo kuva byajya mu mategeko yacu byigeze bikoreshwa na rimwe. Ariko twari dufite ikibazo cy'uko usanga iyi miryango idukorera za evaluation mu rwego rwa UPR, Universal Periodic Review, mu rwego rero rwa za recommendations twahoraga tubona banatubwiraga ko iki gihano kiri assimilé à la torture etanduneke nanone twasenya amasezerano abuza iyicarubozo ndetse tukanahana iyicarubozo mu mategeko yacu
umushinga w'itegeko mushya ugenda ibyaha n'ibihano ugizwe n'amapaje 136 mu gihe ryari risanzweho ryari rigizwe n'amapaje 166 uyu mushinga w'itegeko riteganya ibihano n'ibyaha uherutse kwemezwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi ugiye gukomeza gusuzumirwa muri komisiyo ya politike mbere yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bamaze iminsi bafite impungenge z'igitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho umuyobozi wa HCR muri Tanzania umutegarugori Chansa Ruth Kapaya yarabasuye arabahumuriza ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru
Urugendo rw'utwara ishyamba mpuzamakungu HCR gita impunzi igisata cyo muri Tanzania mikambi impunzi z'abarundi ya Nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri zo mpunzi ibibazo bitatu nibyo umufasoni Chansa Ruth Kapaya yabashikirije muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi zitegura ibikwiye kubakingira umutekano nimugihe zo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru za onse avuga ko iyo kambi ishobora gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho mu minsi yeze muri iyo kambi ya Nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga n'uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari haheze igihe byaragabanijwe
yavuze ati ibyabaye mu ihandi yavuze ko hari itegurwa kw'ihandi yari itegurwa gutegwa akinyo yabo yahise kugirana inama n'abashyikirana batatu nk'uko ari igipolisi igisirikare hamwe n'ubugezwe intwari hagati y'igihugu baramuhumurije nta ngorane n'imwe zose ikiri mu isi hama yateze yuko bumvikanye ko abahunze inzira kabiri leta ya Tanzania yo kubandanya ikoraho ry'ubwenegihugu maheza rwose baraba ab'icyenda na gatatu nabo ko guhera mu kwezi na kabiri izuba zose kuko izuba zari zimeze kuva mu kwezi kwa mbere azova ku biro bitandatu n'amagarama 500 aho rafuti azoza ku biro 12 n'amagarama 500 rero aravuga ko icyo kintu azoza ku biro bitatu azoza ku biro 6 n'amagarama 200
abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hirya no hino y'ikambi y'impunzi ya Nduta hamwe no mu nzira zinjirayo
kuri twebwe byari biduhagaritse agatima kuko tubonye runo rujya n'uruza nga Tanzania cyari ubwoba bwari buturembeje yego usanga nga bo baza kubivuga ruko bamaze no kugipanga kuko numva baramaze kugira igipolisi y'ungu baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira makambi usanga hari position nyisa wako nk'ubu n'ubusanzwe bari n'ubu mino ndiyali ipokera bari bomeje ko dukeya nyene dukeya gose urumva rero biriko biraza nko bacya bivugaho urumva mu kundi kwezi uko bapokera ibyo kwezi nko tugiye kumara kwezi ndiyaze nyaka bido babikwiye
ikene nuko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingegwa mu gateka kabo
niko kwema bazwe kwizo twatubara nyinde kwa kuri kuba dipica bavugani ngo yari uko babandi bavugana n'inyabutatu bavugana n'izindi kazi yamwe na UN kugira abantu ko mubusha gutorera inyishi ibibazo bya bibinga mu nkambi niko kwema twaragize twarize twara mushimi n'ubwo gusa tatu wayakanye kuvuga yego bena ya pizi zapo ko ari giye kuvugana n'abari yejuru n'abamutwara nawe nyene buka uri ngaha wahise no kuguma ngai fani kibazo bana yuko kuterahira mu gihugu akari kugenda mu bizo ko gaba kwashije umuntu kuvuga inyuma
ikambi impunzi ya Nduta uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi impunzi z'abarundi yonyene ivugwamwo ingorane zitandukanye muri Tanzania cyane cyane umutekano muke ni nayo yonyene igumivamwo abahunguka ishyirahamwe HCR rivuga ko ryari ryiteze ko abahunguka barenga gato 600,000 mu kwezi guheze ku 10 mu gice ca mbere cihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi ku 11 Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Asumta kabuye Kigali mu Rwanda na Pierre Claver niyo nkuru arusha muri Tanzania ndabashimiye. Shuti zacu rero shuti z'ijwi rya Amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi aho ziri hose mu karere k'ibiyaga bigari.
Mwineza nchuti muteza matukuiga nilovzira adishu ya Amerika risamia na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda tulikume mwiga nilovzira lino gene kerezo mwisto ya chumino mwunani mwikume na joe diani na hazo ndongo ye iwiga nilovzira no mwanya vimwe vimwe mwivyongi kuwa shikiriza
mugihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose bibaza yuko ashobora kugira icyaterereye mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze kuri iki biganiro.
Uyu numwe manye politika b'abarundi avuga ico yiteze ku rugendo rw'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando ariko aragendera ico gihugu kuva ku munsi w'Imana bikaba bitegekanije ko Kafando azoca mu gihugu cya Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Birikaneza.
Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'11. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana na Remenyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe wataye akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'abarundi nawe bavuganye ku byerekeye ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe na president Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro nta banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake babyemereye ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye ipedezi nka mibanga ni umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mu bwato turize ko kumbure azo mu misa azomara ngahangira ngo tuje kuzobonana ko turafite ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twebwe tubigize turi mu migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amatora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira
nyakubahwa Mkapa bwa mbere yatanze isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitiki kuba twarumvise irindi sango ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nye turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kintu turumva kuko amatora ariko aregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko president Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abo jya muri ibyo biganiro abari kuko ahanini ho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 2079 izo rero kumbure tukumutakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gucyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabizamo ni bande.
Mukurindira inyishu mukuru wa ipedeze ga mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi y'ukumvirwa.
Turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe ya cy'ubwambere ngaha twabonye akantu kandi katatunezereje uko yagiye afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha gikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ibyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kuko mu kapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri urwo ruhagarara abantu dukore ibindi kuko dushobora duhagaze kwishyura ibiganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya yego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze ni kirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero ntidushobora kuba duhagaze ngo ibiganiro mu gihe tutabona icyo biriko birazana akarusho biriko birazana tutari ko turabona n'igihe kumbure bizorangirira turakeneye yuko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cyicaro cya New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ko umukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eloge Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eloge urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com baca barabahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tukiri mu Burundi bamwe mu basegereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'ico gihugu harimo abagenda no umuga bakira nabi ingingo nshasha yo mu gitabo mpana vyaha iheruka kwemezwa n'amashinga amateka y'u Burundi iyo nayo akaba ariyo kubahagarika no kubapfunga canke bagasubizwa imiryango yabo mu gihe basanzwe mu mabarabara atandukanye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'u Amerika Evariste Nzikobanyanka
hanyuma haroni kiri cyaha kandi gishashe na cyonyine cinjiyemo kijanye nibi inya byo gusabiriza mu ibarabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi
uwo ni umushikiranganji Ebe Laurentine Kanyana igihe kuri wa mbere yari mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka ingingo nshasha zigiye gushirwa mu gitabo mpana byaha muri izo harimwo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mabarabara yo kumigwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igitumi iyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kijya n'icyaha mugabo kubera yuko kita bigisanzwe kiri mu mategeko mpana vyaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubu tugomba yuko kubera ko byabaye byinshi cyane gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda kicara guhera umwe bazana n'abibarabara abana bajya mu ibarabara turabyo rya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajyane babafunge cyangwa babahe ikindi gihano kizaba gitegekanijwe ariko cyitwa icyaha turabe yuko ibyo bintu byogabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafite amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu mabarabara umushinga amateka Jean-Claude Kwizera asanga nko gufunga abo bantu cyotera gahombo igihugu
je niko ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu baca baza barajyanwa aho bafungirwa leta nimbona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bafunzwe kuko urabye umuntu ari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa amatara amazi n'ibindi byanze tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijyanye n'uburyo
abasegerereza mu mabarabara yo mu bisagara byo ku migwa mikuru y'intara bagwiriyemwo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ari iyo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika basegerereza mu mabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura
twebwe abana mu ibarabara twebwe dufite umuryango niba tutunze ntibayagira neza kera tufashe
ntitubyishima cyane kubera hari abamugaye bari bakomeye hari abamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ingorane zindi ngaku ibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasa nshobora kuronka kandi sinshobora kuronka n'icyo mfasisha umuryango mu bisanzwe ntacyewe ndamugaye mfise ukuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cyewe ntacyo mbona zino shobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ibyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
kizere yo ko leta muvyeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twubishima nakarengambwe natwe ntitubishima cyane nuko tuba tubuze icyo dukora dufashishe imiryango
ibyo dusaba ni nk'uko leta nyine yoraba ikadukura mu ibarabara kugira natwe turabe ukuntu twabaho kandi batirukane nta kintu baduhaye wumva twabaho gute dufise imiryango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nk'umutahe woba utubereye sanese n'ubundi batwirukana uko nyine ngo baba ariko baratwica
naho rero abo basegerereza mabarabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no ku gihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayaze n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abafasi ni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi baridogera abashinga ntawe babo kuba bahohotera igihohoterwa bagegeka ahanini ku mvu zibiri ya mbere ibirabo birenze amasaha yo kugara ya kabiri nayo akaburegwe karengeje reka mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse atugira ibindi kuri ino nkuru
Abakenyezi bo muri zone buhayira ya komine Mugwi bavuga ko bahohoterwa n'abubakanye mu buryo butandukanye aha twovuga nko kurangura amabanga y'abubatse ku nguvu harimo no kubaharika cyongeye hari n'abadatanga amafaranga yo gusoma hamwe no kubakubita ahanini aba bakenyezi bavuga ko intandaro nyamukuru arakaboregwe kava kugufata inzoga zambiye uyu numwe muri bo avuga ko bashika babakubita hejuru mu ruho w'ibikorwa byo mu rugo
hari gihuvuye nk'umucoko ugahita gusa ari inkoni zigirane ziyaga nawe gatahira wa mucoko w'isukane inkoni kandi ubwo yanyweye ntimwirikwanye urazi gukubitwa we mutirikwanye n'umuntu kari ngorana abo bagabo bonwa bakagereza bagataha bahita muhira nyene bareka guhohotera bakenye Je numva menga byoba byitsa
hambavu yuko gukubitwa twibutse ko muri no zone nyene hari umugabo aherutse kugerageza kwikura umugore wiwe akamuha uwundi mugabo kubga kaboregwe nibinyene abakenyezi babona ko ari kutubahiriza agateka kabo
twirwiyo mu ndimiro twataruka itira mu bikoni dufungutu ko duhabana abo bagabo rero babariyo kumabare nayo nkatwegwe ntituvanga atari ko kumuzi wa Mungu tuvanga tugiye mu misa tugiye gusenga koje bazoba batudandaza ntitumenye yuko twariwe bigahe rugo ibaye cyo jambere nta nubwo twari gije twumva ngumuntu aragurishwa akadandazwa tabaye igitongo bagiye kubaka imyifato niyo ni mibi ni kuyamagana abantu bose bamenye ko bafise agaciro imbere y'Imana n'abantu n'abategetsi kuko urumva ntabwo ari ibyo umva abakenyezi baba ariko barahohoterwa agateka kazi na muntu kuba ariko karononekara
komine Mugwi iri mu makomine acimbuka ibifungurwa ugereranije n'ayandi makomine yo mu gihugu cyongeye isanzwe icukugwamwo inzahabu abagabo baho bavuga kwizonzoga batozigisha ahanini bishimikiza ko batobura amafaranga yo kuzigura ikindi nuko inzoga zikanywa mu bitoke nyinshi ziva muri iyo komine
ashe inzoga haziriho nezo twinywera ubwo habukenya amahera mugabo tuzozinywa arashigira guca ku bitoke ubona natuba muri icyo turero kuzi
kuza rero kuzinywa rwozinywa rwazinywa ku mategeko umva nkaro nkabo bazinywa zikabarwara nabi kasosanga umuntu yako ataganya ibintu byo mu rugo kandi atazenyoye bito shobora ko yonone bibin nkarwoze turazinywa ariko tutazenyoye ugasanga turabana nkaje abona ko shobamanya kwari nkajeho kandi ntanyo ukabona ndakomeye
ariko hagati muri aba bagabo harababona ko nyabuna abajeje intwaro buhagurukira iki kibazo ni mugihe bavuga ko ubunywero bwugurugwa kuva amasaha ya gatondo kugeza ijoro
mu bisanzwe nuko abajeje intwaro hani nini bo bofata ingingo ya mbere kubera kuracura gusanga ububare bwuguruye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba mu byukuri rero bishitseho umuntu w'umugabo atabakiyumvira abana biwe cyangwa yiyumvira urugo cyangwa yiyumvira kadoza ku muryango wiwe urumva ko mu byo byo gutuma banywa inzoga mu gitondo cyangwa amasaha ataragera biratuma niyo ngeso mbi yo guhohotera abakenyezi baho
ariko nubwo biri uko muri rusangi ubunywero bitegekanijwe ko bwugurugwa isaha 8 z'umutaga aha kandi amakuru dukura mu mashyirahamwe yita agateka k'abakenyezi mu ntara Cibitoke nuko amabi akorerwa abakenyezi afatiye ku mibano n'ubutunzi ari nayo ahanini arimo ibijyanye n'akaboregwe aharugwa ku 105 mu ntara yose mu kiringo cy'amezi atatu aheze mu ntara Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye ahandi rero urukanyo ruriko rutuma guhemuka abarusoma ni mu kambi ya Mahama muri yo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda inzoga yitwa Akayuki iragisibije reka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana atugira ibindi kuri no nkuru
Iyo nzoga igisibije ho mu kambi ya Mahama ifite amakari ya degree 12 ikaba ibuganijwe mu gacupa kavuyemo ikinyobwa cha Heineken ikaba ipfundikiye neza ikagugwa amafaranga 200 y'u Rwanda umwe mubaho muri iyo kambi atumenyesha ko harabagabo bamaze kuyihebera kandi n'abagore batayigera umutwe nayo igaheza ikabagaragaza
hari inzoga zitwa za Kayuki inzoga zitwa ibyuma n'izindi nyinshi biganira bitazacyamudiho naho bagerageza kuzigwanya ziyagisibije ngaha mu kambi ya Mahama aho usanga abantu bazinwa barahinduye imico ugasanga umudamu arasuma gabi Burundi ngaho kubera yizanye aragiye aranyoye iyo kayuki yagurishije nk'igarama yateze aragiye aranyoye kayuki ya mbere kayuki ya kabiri nazo zekaze cyane bacu usanga agiye afatanye n'undi mugabo nabane yasize umugore I Burundi bagaca bakora n'ibidakogwa ugasanga mbere hariho n'ababyara kandi abagabo batari ngaha abandi nabo ugasanga batashye mu rugo abo bagabo bafite abagore bariko baragwana n'abagore babo
uwinywa iyo nzoga aratubwira amabi yayo mu mubiri ariko akamenyesha ko kuyiheba bitoroshye kuko ariyo bashoboye kugura
alcohol yayo irarenze gose ko niyo uri kurayinywa urumva yuko nyene mu mutwe itandukanye n'inzoga zindi kindi yobo yuvyutse usanga wacitse intege naho umuntu w'umugabo nk'udukorwa twomuhira usanga ari ikibazo
tuvuganya bake
nk'amabanga y'urugo nyene yo kubaka urugo usanga vyarahindutse cyane kumva ko itafitse iki itakimeze nk'uko yahora utazinywa
ariko mu kazi bandanye
nane ko arizo zihari kandi zisembutse ibyero na za turbo atawo zigonda
aho badandaza iyo nzoga wari mu bayinywa amenyesha ko hatige habura amatati yo kugwana abagabo bakama mu nduru nabo bubakanye iyo batashe mu zabo
akatari gake kunda gusanga hadutse amatati hagati y'uwo yidandaza n'abazinywa gasanga ro hadutse ibibazo byo kugwana n'abazananye batakebuka ubucuti bw'ubugenzi bari basanganywe gasanga bariko baragwana kandi atanica bariko barapfa bigaragara yuko abayinywa cyane jatuma batubwenge ugasanga ariko arakora ibyo atari yifuza gukora nk'abagabo bazinywa niba urugo rubarutseye ko kazoza canke gukora ngo bagire ico bamariye umuryango ariko kubera inguvu zigenda ziragabanuka ku bazinywa banako ikozwa n'amasukari n'umwambira w'ikirenga usanga bukeye atabagira imbaraga zo kuvyuka ngo bashobore kuba boca gukora
abakenyezi babaho muri iyo kambi ya Mahama bafise abagabo banyiyo nzoga bipfuza icyo yifuta muri iyo kambi bamenyesha ko amaba bayinyoye bakora arenze urugero
abagore nta mahoro dufite mu nkambi kubera izo kayuki babonye ko ari iz'amafaranga makeya sinatuma abagabo baguma basara iyo yagiye akaza yabo umwe yari nka butanu mu nzu icyo gihe ntiturara mu nzu ari umugabo wawe nimurara mu nzu ahubwo banadufashije izo kayuki banazica mu nkambi kuko mbona nta gaciro zinafite nta n'icyo zinadufasha ikayuki yadufashaga mbere tukinjira mu nkambi nta zindi nzoga zariho tukagira n'inzoga ariko zaje guhinduka bituma abagabo bacu bata umutwe n'abagore hano bataye umutwe ubu nta karanga k'abarundi bagifise bituma tugira umutekano mukeya cyane nta mutekano dufite kuri izo kayuki
twarishikiye aho bahingura iyo nzoga nko ku kilometero kimwe uvuye muri iyo kambi ya Mahama nyen'uruganda atashatse kuvugira kuri mikro yacu akaba yatumenyesheje ko yahawe itegeko n'abantu atashatse kutubwira ko atohirahira ngo abandanye akora icyo kinyobwa kandi ko agiye kubyubahiriza Desire Hatungimana Mahama ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba
Akwendo nga duche du sozeri kigani wanyi muna rachuno monsi mchuti bakunze mwatukumvili za mga kenuye diani na hazo marikume kuri mikro hino san kimenye na engineer Justin bali muhinga bugivzi uma uko tuliba tatu kuzina jawa genzi wa atrubo ose tuashimile tukongele tuifulize kurani kwa mwanyi no muzanyo.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu muradukurikira no kuri internet radio yacu vewa.com. Abatwumva mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki.